This is the Voice of America in Washington. Time now for VOA's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.
Igitigiri cy'abakiri bato haribo ba jeune mu Burundi baracyafise ikibazo gikomeye cyo kutaronka akazi cyane cyane naho baba bamaze amashuri yabo nk'uko biri mu bihugu bitari bike byo muri Afrika n'ahandi hose ku isi. Ariko hama hariho wundi mugwi ugwaruka rufise ishaka ryo gukora uko bashoboye kose atagucika intege kugira rurondere kazoza kago bakoresheje inguvu n'uburyo buke baba bafise. Bamwe muri bo nabo mwishirahamwe ryashinzwe n'ugwaruka ishirahamwe riharanira iterambere ry'igihugu n'iry'abanyagihugu. Iryo shirahamwe mu rurimi rw'igifaransa bakagita Association des jeunes pour le développement économique et social AGDS mu mfunyapfunyo. Ndabaramukije nshuti mwese duteramanye kuri uyu munsi mu kiganiro giha ijambo abanywanyi b'iradio Ijwi rya Amerika. Muri kumwe na Oriane Tangishaka hataramije kino kiganiro. Musi turaganira nabo mwishirahamwe AGDS ishirahamwe ryashinzwe n'ugwaruka ruri musi y'imyaka 25 rukora ibikorwa bidasanzwe na gato kandi bakaba babikora bakira abanyeshure. Iyo tuvuga ugwaruka tuvuga abakiri hagati y'imyaka 18 na 30. Tuvugana rero na Divine Munezero prezida w'iryo shirahamwe akaba afise imyaka 23 hamwe n'icegera ciwe Claudine Iradukunda nawe nyene afise imyaka 23. Nganira nabo ku telefone bari mu Burundi. Claudine aba ibujumbura ariko tuvuganye ari mu ntara ya Gitega aho ari mu bikorwa by'irishira hamwe. Divine nawe ari bujumbura ahasanzwe aba kandi yiga. Tuko turavugana kandi n'umuvyeyi hamwe n'umwana aronka imfashanyo za AGDS badufashe kumva akamaro canke ico bakura mu bikorwa vya AGDS. Tutarandiriye rero batumire bacu Claudine nawe Divine nawe muvyeyi turi kumwe kaze mu kiganiro gihijambo abanyanya biradijwe rya Amerika muraho murakomeye. Dutangurire kuri Claudine. Wewe Claudine urashobora kutubwira uri we aho uturuka muri make tubwire tukumenye neza kaze.
Ego murakoze cyane Oriane. Je nitwa Claudine Iradukunda abasanzwe mva mu ntara ya Gitega muri commune Gitega zone Gitega quartier Magarama. Kandi nkabasanzwe ndumunyeshure niga kuri kaminuza y'ibiyaga binini Université des Grands Lacs ngahe Bujumbura.
Divine nawe ubwira batwumva uburiwe muri make uturuka he ninde Divine?
Niriwe Oriane. Niriwe neza. Wa Munezero Divine. Mhm. Aba niga ku Université de Grarage ibujumbu. Aba ndi bujumbura kugeza zinasa muga nkaba mvuka mu ntara ya Bubanza nkaba mba muri commune Mpanda ama nkaba ndi president de l'association des jeunes pour le développement économique et social niko mwarimu avuze imyaka 23 ariko nashe ukuntu twakuze twaciye duhitamo kuvuga ko twotanguza irindi shyirahamwe AGDS kugira ngo turabe ukundi kuntu abagenda twokwiteza imbere ariko tutibagiye abandi batari bacu.
Ubanza ukatubwira iciyumviro cyo gutangura ishyirahamwe cyabajemwo gute mwaciyumvire gute muturuka mu ntara zitandukanye mutubwira gato mu ncamake kahise k'imbere yuko mushingira ishyirahamwe. Dutangure nawe Divine.
Ego murakoze kugira twinjire ngo dutanguze association ubwa mbere umva tuvamo ntara zitandukanye hari twakuze ubutandukanye hama harabayeho ishami rya Econet Airlife Foundation.
Econet nishira muri gurisha amayinite Econet.
Econet Wireless hama hariho ishami ryayo Airlife Foundation hama naryo ryari rifite igikorwa cyo kuraba abajene muga abajene usanga bamerewe nabi kenshi na kenshi usanga barabuze ibikoresho byo kujya ku ishure cyangwa barahebye amashure kubura uburyo hama nashe tatugwa mu gitigiri cyabo maze kugenda baratwigisha ibintu bitandukanye kuriga hamwe baradufasha bamaze kudufasha ariko ntibadufashije ibintu bitandukanye kuko baratwigishije ibintu bijyanye bya entrepreneuria baratwigisha yuko ni uko twakuze sibwo buzima tuzobamo ariko hari ubundi buzima tuzobamo bivanye n'ibyumviro byacu bivanye n'uko twokuguruka mu mutwe tukibagira kahise tukibagira intambara abaye mu gihugu cyacu cy'u Burundi tugateza imbere igihugu na cyane cyane mu kugikunda.
Divine, urakoze cyane muri iyo nsuguro duhaye y'ingere mwatanguye. Claudine, Divine yavuze yuko mwari mufise ubuzima butoroshe, akaba yavuze yuko mwahawe inyigisho n'ishyirahamwe Highlight Project ya Highlight Foundation yatanzwe n'ishyirahamwe Connect. Muri izo nyigisho mwahawe n'iryo shyirahamwe Claudine, n'izihe zindi nyigisho mwakuyemo? Divine yavuze yuko mwaronse inyigisho za entrepreneuria, n'izihe zindi nyigisho babahaye?
Ego muri Connect, muri iyo branche ya Highlight Foundation, baraduhaye cyane cyane n'inyigisho zijyanye no gukunda igihugu, baratwigisha ibya patriotisme, baratwigisha civisme, baranatwigisha mbere n'ingene twokwirinda indwara ya sida biciye mu biganiro, tukamenya abantu icyo turi n'abo turi bo, hari n'iby'ukuri n'icyo badufashije kudukundisha igihugu no kutwigisha mu bijyanye na entrepreneuria.
Ni byiza cyane. Urumva mwari mu ntara zanyu, ayo maproje araza, muraronka ubumenyi buvuye muri ayo maproje mwahawe muri iryo shyirahamwe. Hanyuma byagenze gute mwahavuye muzi Bujumbura? Divine, wowe umaze gushika i Bujumbura, mwamenyanye gute, mwahuye gute?
Ukuntu twamenyanye, urumva Claudine nasanze nayo yatangiye kwiyandikisha kuri Université de Grasse, hanyuma nanjye ndasubira, bivanye n'ukuntu abo muri Connect batubwira ko dutegereza kumenyana, kandi twari twarigeze guhura rimwe n'i Bujumbura atarivuye mu mahema ya Marise. Hanyuma dushyize ku ishuri turamenyana, Claudine ndamutelefona, sinari ndamuzi, ndamutelefone arambwira ati aranaha naha, aravuga ati nambaye, hanyuma turahura tumenyanye, tuguma tujya hano kubera iki? Reka niko ntibatwigishije byonyine, baratwigishije n'ijambo ry'Imana, turakundana, turabona mbega turi cyane na cyane nyine turavukana, nta na kimwe tugeze duhitana, nicyo gituma ibyumviro byagumye bihinda, nyine tukavuga tuvuga ingorane twagize, dushaka yuko abandi bagiye guhava babyikuriramo rwose, kuko nimba cyacu ni intambara, igihugu cyacu nta ntambara kirimo, turashobora gushyira amayugi yacu hamwe, kuko ibyo bari batwigishije byema byari bihagije, aho tubereka aho natwe hoshyitsa.
Nsubira inyuma gato, Divine, izo nyigisho mwahawe mwarigishijwemo ibintu byinshi, harimo n'inyigisho z'Imana, zamaze igihe kingana gute izo nyigisho mwaronse?
Zamaze bwa mbere hari fomasi amaze twamo
n'amezi atatu,
hama hariho tumaze kuza ku ishuri baratwigishije nk'ikiringo cy'umwaka.
Ni ukuvuga ko mwararonse inyigisho, muraronka ubumenyi butandukanye muri iryo shyirahamwe mwari murimo. Tuteye intambwe imbere gato, muca murahura na Claudine, byagenze gute ngo mugire icyumviro cyo gushinga iri shyirahamwe ryanyu, mwarishinze gute?
Iri shyirahamwe ryacu ukuntu twarishinze, kumva Claudine tumaze kumenyana tukaganira, hariho n'abandi bagene bandi batatu, kuko ishyirahamwe kugira turishinge twagiye imbere turi abantu batanu, hama turaganira, tumaze kuganira Claudine ndamubwira ati mu bwase bwe hari iwacu hari ikigo narigeze gukoreramo, turakwiye kugenda tukumviriza ukuntu abanyagihugu bavuga, tukumviriza abagene baho ukuntu bavuga, kugira ngo tumenye izina ry'ishyirahamwe ukuntu twogita, kuko ntibyatworoheye kuvuga ati reka dutanguze mvuge ko hari association de jeunes pour le développement économique, oya inyuma yaho icyo twari twariyumviriye si icyo twashyizeho, ubwa mbere hari association pour la promotion de l'éducation.
Ni ukuvuga yuko mwari mwiyumviriye, mwari mufite icyumviro cyo gutangura ishyirahamwe riteza imbere inyigisho z'urwaruka. Yego,
hanyuma rero hakaza ishyirahamwe twari twari tumenye kugira barabe ibikorwa dukora ryitwa Adisco, hanyuma Adisco imaze kuza turababwira byose bakaba baduhanura, abantu ni beza, hanyuma bamaze kuduhanura baravuga ati antake muri abagenzi mukeneye kwiteza imbere, hama muteze imbere igihugu kuko mudateye imbere mwebwe nyine mushaka guteza imbere igihugu, hindura murabe mushyiremo ekonomi kugira ngo murabe ko asosiyasiyo yanyu ishaka kuduga, hama mungere obyekitive yanyu mufite kuri iyo edikashi turabe ko yoshika.
nukuvuga babafashije gushira hamwe intumbere y'iryo shira hamwe ryanyu neza na neza kugira ngo namwe umucyumviro mufite cyo gufasha abandi mushobore kwiteza imbere
umuzaba batubwiye ati nidushobora gufasha abandi natwe ubwacu tutaratera imbere shiramo mubanze mutera imbere kama objectifs yanyu ntikunda ni nk'impanuro bari ko baraduha
Claudine none dusigurire mu ncamake irishira hamwe ryanyu riteye rite mukora iki mwishira hamwe ryanyu muri make
murakoze Ryane mwishira hamwe ryacu AGDS kugeza umunsi uko twatangiye gukora kugira ngo tabingenye twakwiteza imbere turabe n'ingenye twashika kuri iyo ntumbero twe twatanguye kwiha nkuko Divine yari yabivuze gufasha guteza imbere indero y'ugwaruka ubu twatanguye twebwe tukarima umuceri ubwacu muri twebwe abo batanu umwe wese twatanze umutaho umwe w'ibihumbi ijana ijana ego uwo muceri twagiye kuwurimira mu ntara ya Bubanza aho bitwa ku Musenyi muri komine Mpanda ibyo bihumbi ijana ijana tumaze kubitanga turi batanu duca dusanga tumaze gukora dutanguye gukora y'amafaranga arakeshe niho twaca dusaba n'abandi babishoboye bashobora kuza kugira ngo tujye hamwe abiyumvanamo gukorana n'abandi kugira ngo bamenye ko uriho botera imbere turakora turabona by'ukuri yuko biriko biraza tukaba tuvuga tuti abajene mwese turasensibiliza mu ijambo rimwe twarasensibilije abajene mwese nifuza ko twakorera hamwe muze dukorere hamwe dushyire ingufu hamwe turabe ingene twakwiteza imbere
ni ukuvuga ko
benshi barabikunze
Naguciriyemo Claudine ni ukuvuga ko mwafashe mushira amahera hamwe mufata ibihumbi amajana atanu by'amarundi muri batanu mwiyumvira icyumviro cyo kurimisha umuceri muri iyo ntara mu kurimisha umuceri mwari mufise itongo byagenze gute kuko nk'uko nabivuze tugitangura muracari bato cyane mu maso y'abantu benshi mufise imyaka 23 icyumviro cyo kurimisha umuceri mwagishitse ko gute mumaze kugushira hamwe ayo mafaranga
urumva imigambi twarondeye imigambi twashobora gukora nk'abajene bakiri bato tudafise akazi tudafise aho dukora turiyumvira ku bijyanye na commerce dusanga vyitwe kugira tugice twodandaza gishitse ni uko twaba dufise umutahe uboneka turaraba dusanga wa mutahe ntitufise turiyumvira imigambi myinshi ibyo twashobora gukora turabura icyo twashobora gukora nuko twatwize Divine yacazane cyiyumviro ngo turime umuceri kuko yari afite experience iwabo yarabona ingene umuceri umeze ariko duce dusanga wa muceri ntidufise umurima wacu dushaka kurimamo cyangwa tubwira ati abantu benshi bafise imirima bakayikotesha uratanga amafaranga haba bakaguha ushobora kurima nibwo buryo twakozemo hama natwe tubakujya gutanga amafaranga ibihumbi ijana ku gapande gatonyi by'ukuri k'ihegitari uko twangananye n'ubuke twari dufise turagura umuceri ibiro 50 kugira tuwutere turateza kuko umva twari dusanze turi n'abanyeshure kenshi twakoresha abakozi mbwa tukaza turabakurikirana nk'ama agriculture mu ishuri twari twarayize tukamenya tuti dukoze gutya ifumbire iyi niyi n'ico bitwa amase n'ico yashatse kuvuga ko ari ifumbire imeze gutya koshaka kuyikoresha mu muceri kuko by'ukuri twari dusanze turi abantu twaciye mu ishuri uwo muceri turawurima by'ukuri bane yadufasha uradukundira uwo mwaka turimbura
ni byiza cyane kumaze
kwimbura amafaranga yacu tunaturayagarubye ngo tutireka dutangure gukora neza ko amafaranga tuyarose n'inyungu ikaba iriko ya migambi yose tugiye kuyikora abandi bose turasubira turasensibiliza baraza bumva ko twatanguye turi batanu hama tukaba munani uyu munsi tugeze ku kigero rw'abantu 23
Divine mwatanguye ryari neza na neza ishirahamwe ryanyu no kuronka inyimbo no gutangura gufasha abantu
twatanguye muri 2013
ibihumbi 2013
twatanguye mu ntara ya Gitega hama tumaze gutanguza iby'umuganda w'umuceri turamanuka mu ntara ya Bubanza
bariko baradukurikirana iri nijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu kiganiro gihe ijambo abanywanyi biradijwe rya Amerika uru munsi turiko tuganira nishira hamwe AGDES AGDS ishira hamwe ry'ugwaruka rw'abarundi batanguye ishira hamwe ryabo jeje kubafasha kwiteza imbere no guteza imbere abandi muri kumwe na Oriane Itangishaka kumwe n'abayobozi bishira hamwe AGDS ni Divine Munezero na Claudine Iradukunda bishira hamwe AGDS Huko twa twababwiye turi kumwe ku telefone numwe mubareze abana bafashwa nishira hamwe AGDS numupfasoni yitwa Manirambona Anne tukabibutsa kandi ko Claudine ari hafi yabo aho yagiye igitega kubaramutsa amahoro neza Manirambona Anne muraho murakomeye ngaho igitega murakaze mu kiganiro gihe ijambo abanywanyi biradijwe rya Amerika
Ekome yewe nitwa Manirambona Anne imyaka 62 yewe ndi mutakazi kandi sinishoboye umwana ni Bigimana nita umukobwa wanjye yaramubyaye kandi nabo ntigishoboye aramusigarana aragenda kwangara arondera icyo mufasha nanjye ndamurera ndamwigisha primaire ashikamu ya gatandatu ariko ubu yaratanguye umwaka w'indwi ubu agiye muri umunani ndabura icyo mfasha kuko nanjye ntishoboye hanyuma niho jewe navuga nti niyisare kuko ntakuntu bigira
aho ugira ibibazo by'uburyo bwo kumutwara ku ishure ni umwana w'umwana wawe byarakugoye hama uhavura mubwira yuko atakunda uri bugire adashobora kuja ku ishuri
yego me kandi byarampahamuye kubera ntishoboye hanyuma niho nabonye shira hamwe aba bana baserutse b'abanyeshure bambagize ndababwira nti jewe umwana nahebye kuko nta bushobozi mfite bwo kumwigisha bambwira bati humura mu bibi twebwe natwe impanuro twahawe turashoboye natwe kuziguha hanyuma umwana baramufashije uko bashoboye kose baramugurira iniforme baramuha amakaye gatwenga jene twinyorewe twarahetse ndaryoherwa ndasamba kugeza n'uyu munsi akuzukuru kanjye kariga karasaha nkaryoherwa
ni igikorwa kidasanzwe na gato none nk'uko bivuze bibi mubonye ugwaruka ruza mu rugo iwawe rubabwira yuko ruzobafasha gufasha umwuzukuru wawe wabonye ari ikintu gisanzwe kubona ishyirahamwe ry'abana bakiri bato nabo nyene bariko baragerageza gufasha umwuzukuru wawe wabyakiriye gute
kuko byari imboneka rimwe mu Burundi abarundi barikunda mugabo mbonye ubwo gwaruka rushitse naciye ndyoherwa
none bibi turashobora kuvugana n'uwo mwana muto nawe nyine twumve kumbura akanyamuneza yoba afise ko kubona yashoboye kuronka imfashanyo z'ukubandanya ishure atashoboye kwicara nk'uko wabona bigiye kugenda yoba ari hafi nawe nyine tukamuvugisha
nukuri turi kumwe hinga ndamubahe
alo
Anita urahura komeye akazina kawe
Anita
urimo wakangahe
Ngiye mu munani.
Anita bibi yaratwiganiye yuko yaragize ibibazo by'uburyo akaba hageze igihe kimwe yarigeze kukubwira yuko utagisubiriye kuja ku ishure kuko nta buryo yari afise bwo kukurungika ku ishure ariko Imana igakingura inzira ikarungika abantu baza kugufasha kubandanya amashure muri aka kanya muri kumwe na Claudine yaje kukuraba ingene umeze ngaho igitega wumvise umeze gute ushoboye kuronka abagira neza nka Claudine nabo bikorana kuza kugufasha wabyakiriye gute
yanumvise ngewe cyane kubona ndose abantu baza kuturamuza bakanzanira n'ibirato iniforme n'amakaye yose bakangurira nkaba nasiye ku ishuri kubonana n'abandi bana twari twasezeranyije ko Atosakushirwa
cyane. None Anita uracari muto kandi naba Claudine nawe nyene ntibakuze cyane kandi ntibashaje ariko ubona ari kintu cagutumye ubona yuko nawe ukiri muto ushobora kuzogira ineza abandi baza inyuma yawe nkuko bagufashije ucyo cyumvire cyarakujemo
yego cyane
ni byiza cyane nizigi imana Anita ugire umunsi mwiza umugoro wa mwiza kandi ubandanye ivyigwa neza urakoze kuganira natwe kutubwira akamaro irishira hamwe ryatugiriye urakoze nawe umuvyeyi turagushimiye cyane ugira umugoro wa mwiza ugira amahoro y'Imana
Imana ibahezagire mugira amahoro n'imigisha
urakoze cyane ushimire ubwo gwaruka gwo mwishira hamwe AGDS nibo bariko barakora ibikorwa byiza cyane kandi bikomeye byo gufasha abantu batishoboye nibo bo gushimira
Imana ibahezagire
murakoze Divine none nkuko twumvise umukecuru n'umwana wiwe muri ko murabafasha mu ntara ya Gitega mufise abantu bangahe muri ko murafasha mu ntara ya Gitega canke mu zindi ntara z'u Burundi
mu ntara ya Gitega tugeze ku bana batanu mama muri bubanza mu mwaka uheze twatugeze ku bana batatu ariko ubu twongerejemo abandi bane bivanye n'uburyo twaronse
uburyo mwaronse inyimbu mwaronse mu muceri mwongiye ko abandi bana bane ni ukuvuga ko ubu mufise abana 12 muriko murafasha mu kiringo cy'umwaka umwe ni ukuvuga yuko mumaze gufasha abana 12
12 hiyongere ko bane mu mwaka academic pastors yana ane academic tango
muri kazoza mwipfuza kuzogera kuyihe ntambwe mu mushira hamwe ryanyu
Faiti kutahani kugeza nyene amazi harabaza kuraroketemira goyi harabaza nyene karaba kumushiramo tura nta bintu byo kuvuga ngo turabiki ngo cyari turabiki ngo twadukane oya kuko natwe byatuguye bifanye natwe tugira ro kubitema nyene dasanzwe ugasanga umwana byamuguye kuko mugatwe se ntambwe dushaka kugera ku rugero rw'abana benshi kubera ni benshi hari nk'umwana asanga yahise kubera amakaye ugasanga ni nk'amakaye atanga demisa ayera tinyahe bishore urumva bibisukurise urumva aha ni bintu kubera abagene twebwe nyene tutazumva twese iyo batwazumva twese buri umugene wese kubera umugene niyo abakomeye afite uruhara rwo kuvuga basi aronke n'igice cy'umwana basi yoterera
ni ukuvuga kuri mwebwe mwabona yuko ibihumbi 2 atari ikintu cyose bishe umwana ishure cyangwa icyo tuma umwana ataja ku ishure mukifuza yuko abandi baje nabo nyine bubona yuko ari igikorwa gito cyane cyo kugira ngo abandi batonya baruta bashobora kubandanya amashure yabo ku mahera make cyane
yego turagikunda ahanini abajene harimo abajene usanga bayaronka usanga turonka uburyo nubwo ari bukeye ugasanga turiko tubushyira ahantu tutari kubushyira kuko ushobora nko kunywa amashuka abiri nk'unywa amaseri ugasanga ayo macupa 2 unyoye yofashije uwundi mugene uwundi mwana kuko abagene aba bariko bararuka nibo Burundi bwezi kuko bobo imana niyo abafasha nta ngorane ndi bazohura nk'izo twe twahuye icyo gituma abagene urumva ku rugero twe tugeze abagene nka bose bategerezwa kubyumva kugira ngo urumva bobo babyumvise umutari wacu cukura amacupa acurima ibintu byinshi ndetse n'andi maproje nimba tuvuga ati reka tworonye ndetse n'andi maproje tukayakora kugira ngo nombre y'abo bana iduge umwaka nifasha akaduge ku mwaka prema duce niba haruye amaprofesa ari mu Burundi amaprofesa 17 tukaba tugikora mu maprofesa 2 urumva turacyari hasi rwose
nibaza ko mutari hasi kuko nka mwishyira hamwe ryanyu mumaze umwaka wonyine mukaba mwarashinjishira hamwe mukaba mumaze gufasha abana 12 mukaba mumaze kuba mu ntara 2 eka ntawo bacintege ngo avuge yuko mumaze gukora ibintu bike cyane ni byinshi byo mumaze gukora mufite imyaka 23 muri ko mukora ibikorwa bishimishije cyane byo kwiteza imbere mutarenze kurindira imfashanyo ziva hijya no hino ego mwararonse ababafasha bakaba bafasha kuja mu mashure ariko kugira mugabanye ubukene mu gihugu cyangwa kugira ngo ntimube mu gitigiri cy'abantu birirwa kwibarabara atacu bariko barakora cyangwa atacu bariko barafasha abandi ivyo muri ko murakora no vuga yuko ari bikogwa bishimishije cyane harakajambo none mwo bamufise mutekerera abari ko baratwumviriza cyane cyane abakiri bato mungana cyangwa abakiri bato muruta mwo batekira akajambo kugira ngo nabo nyene baronke inkomezi baronke inguvu baronke kwizera kuko bashobora gukora ivyo muri ko murakora canke kumbure nibiruta ngaho
ego yane urumva jeza abajene bageze muri iyi myaka kuja hamwe abajene nabahanura ko ari wo murongo wa mbere uzotuma batera imbere tukirinda kwigungira ko kuko uzosanga wigungiye ko ufise duke muga mugenzawe niyagira utunda akazamukongerezanya muzoronka umurongo kuko nk'uyu munsi tugeze aho tutabura isabuni tutabura amavuta twimbuye umuceri turonka amahera natwe dukurako kugira ngo twiteze imbere tukagenda dusa neza nk'abandi abajene bose rero bahamagarira kujya hamwe bakijuka ibikorwa by'iterambere kandi bakakunda n'igihugu cyabo kuko udakunda igihugu ntuzokwituma ngo ukore ikintu cyatuma igihugu gitera imbere niyo mpamvu numva notekera abajene kuri uyu mutaga
urakoze cyane nawe divine president w'ishyirahamwe AGDS akajambo ka nyuma wotekerera abari ko baratwumviriza cyane cyane abakiri bato mukurira kandi muri komura cira inzira ko barakahe
akajambo no batekerera nakajambo bamenye yuko igihugu kibagifite abajene igihugu cy'u Burundi kirakenye ubwo kuba gifite abajene n'iteka imana yateye igihugu cyacu cy'u Burundi nikumenya yuko ubutunzi bw'igihugu buhagarariye kuri twebwe abajene nikuvuga abajene ubwacu kubanza kumenya icyo turi tukavuga ati reka tujye hamwe kandi tukareka kwikengera nibyo wabivuze ndetse tushyira hasi ni kuri hamwe ubaho nk'abandi bajene nka benshi ngo kwiyumvira nk'uko twe twiyumviriye ni kuri igihugu cyacu cyoshyira ahanini tukareka kujya kumarigara ego turajya kumarigara tukavuga ko dusomye kubera tubyibuze ubwacu nyene twebwe nyene turabyibuze kuko nta muntu azogusanga mu ibarabara muga kugeza zino saa ego bariko baratwumviriza tuje duhura n'ingorane nyinshi muga ndabyibaza tuzogira akamaro kanini kuko hazoba abantu batwumviriza hama barabico bakwiye guterera igihugu cyacu cy'u Burundi bakwiye guterera abajene kuko n'inyigisho zirakomeye madamu mayigene yavuze ngo igihugu cyacu kiratunze kuko itunze abajene ahanini rero akajambo notekerera abajene ariko ka nyuma abajene twebwe nyene tumenye ko ubutunzi bw'u Burundi buhagaze kuri twebwe abajene ata muntu wo hanze arinze kuza
ni byiza cyane rwose uvuze neza Divine Munezero perezida wa AGDS nawe Claudine Iradukunda urakoze cyane rwose ku kwajambo utekereye abari ko baratwumva cyane cyane ugwaruka uba hamagarira kuja hamwe Divine Munezero president association ADGS none abantu bashaka kubatera kamo bubaronka ku telefone yihe canke mu kihe kibanza mukoreramo abantu bashobora kuza kwifatanya namwe kugira ngo binjire muri ishira hamwe canke babafashe ni hehe bubaronka
telefone kugira bandonke ku telefone ya telefone ku telefone y'iwanje dushyira hakiri imbere ngo tugore telefone y'ishyirahamwe izi nyine za serivisi hano na mfuwa senshi hano na nefu hano siyeze nayo iri mu ntara ya Bubanza komine Ntanga
nawe Claudine bashoboye kukuronka bo kuronka hehe
ego jewe naje kugeze munsi bashobora kuntura kuri telefone nimero 76 95 53 96 55 93 kandi bashobora no kudusanga kuri siege aho siege yacu iri ubu twaba turayishyira muri komine Mpanda mu ntara ya Bubanza ntihagoye cyane n'ahantu hari hasanzwe hakorera urunani rw'amashyirahamwe yo mu ntara yose ya Bubanza niho bashobora guca badutura kuko dusa n'abakorana ubu n'ayo mashyirahamwe yose niho icyiciro cyacu kiri kugeza uyu munsi
murakoze cyane bafasoniza
watwese
abariko baratwumva iri ni radio ijwi rya Amerika risamiranira